yimva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kuba ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yasubitse isomwa ry'urubanza rwa Bernard Munyagishari uregwa ibyaha bya genocide byakorewe mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turahamagara mugenzi wacu Eric bagira ubusa. Abaturage bamwe bo mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'amazi yadahagije.
Ndago tubona amazi cyane mu buryo bwose bushoboka ni rimwe na rimwe ngo mu cyumweru umuntu yabonamo kabiri cya gatatu. Ndetse tubona amazi cyane cyane igihe cy'imvura, amazi y'ibigega. Nuvuga ngo abantu bage baragura ibigega nibo tujya kugura ya amazi.
Agace ka Kanembwe gaherereye mu kagari ka Gikombe gatuyemo abaturage barenga 4,500. Bamwe mu Barundi bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barifuza ko basubizwa mu gihugu cyabo.
Ngasaba yuko leta y'u Burundi yo dufasha idukure hano ku mpaka twamaze kuza n'abana bariko baradupfira ko ninza badufashe natwe batujyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Umwe mu mpunzi zakoze imyigaragambyo kuri uyu wa kane. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, nongeye kugusuhuza.
Mwiwe Veniste tuyahere mu yavugwa mu karere. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ejo ku munsi wa kane yari yemeje gufata ingingo ruhasha ku mihari yitwaje ibirwanisho mu buseruko bw'igihugu ciwe. Iyo mihari imaze kwica ibihumbi by'abasivile hamwe n'ibindi bihumbi byateshejwe ingo zabo. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku murwa mukuru Kinshasa, Tshisekedi ari kumwe n'umukuru wa kanama ka Buraya Charles Michel yavuze ko agiye kurondera umuturama uzogabanya ubwo bwicanyi mu buseruko bw'igihugu. Ibi abishikirije inyuma y'umushikiranganji wa mbere aherutse kuvuga ko ako karere gashobora gushirwa mu bihe bidasanzwe nk'ivyo mu ntambara kubera ubwicanyi buhakorerwa. Jean-Michel Sama Lukonde yabwiye abashingamateka ku munsi wa mbere ko ingingo zose zishoboka zizofatwa. Akarere ko mu buseruko bwa Congo gakekwa ko karimwo imigwi 122 yitwaje ibirwanisho iri mu ntara zose ziri kuri ubwo rubibe. Uvugwa ko usasika inganda kurusha iyindi ni ADF wamuka muri Uganda. Mu kwezi kwa gatatu Oni yavuze ko umaze kwica hafi abantu 200 kuva uyu mwaka utangura hamwe n'abarenga 40,000 wakuye mu ngo zabo. Papa Francisco umwungeri wa Ekleziya Katolika ejo ku munsi wa kane yarasohoye itegeko rirwanya ruswa risaba abategetsi b'i Vatikano barimwe abakaridinale gusinya urwandiko bacinjira mu mabanga aho bazokwemeza ko atamatohoza ariko arabakorwa ko cyangwa atacaha kibakurikirana kijyanye n'iterabwoba no kuba badakurikiranwa kandi n'uko badatanga amatagisi. Aya mategeko mashasha ari mu rugamba papa yamyemwo ko kurwanya ibiturire mu bategetsi ba Ekleziya Katolika ibaye ingingo ruhasha afashe kugira ntihagire abakozi b'i Vatikano bajya mu bikorwa by'ubunyonyezi bw'amafaranga.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umuryango w'ibihugu byo mu burengero bw'isi byishinze kugwaniriza umwansi hamwe OTAN waratanguye gukura abasirikare bawo muri Afghanistan inyuma y'ingingo ya Perezida Joe Biden yo gukurayo abasirikare ba Amerika. Umwe mu bategetsi b'uwo muryango yabishikirije ejo ku munsi wa kane. Uwo muryango ufashwe mu mugongo na Amerika wemeye muri uku kwezi gukura abasirikare bawo 9,600 ufitiye muri Afghanistan. Uwo mutegetsi wa OTAN yavuze ko umutekano w'ingabo zabo ari ushigwa imbere kandi ko ingingo zose zikenewe zizofatwa kugira batahuke amahoro. Perezida Biden we yavuze ko gushika ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka abasirikare ba Amerika bose bazoba batahutse. Muri Amerika igipolisi kinyamiramabi FBI kimaze gufata abantu barenga 330 bagirwa kuba baragize uruhara mu gitero cyabaye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere ku nyubakwa ya Capitol. Umutegetsi muri ico gipolisi yabishikirije ejo ku munsi wa 4 avuga kandi ko igitigiri cy'abafatwa kikibandanya kiyongera. Aba 330 bamaze gufatwa barenga icya kabiri cy'abanywanyi bashika 800 uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump bari muri ico gitero cyari gitumbereye kuburizamwo iyemezwa ry'insinzi ya Joe Biden. Abantu batanu barimwo umupolisi barahasize ubuzima, abandi bapolisi barenga ijana barakomereka. Ku mugabane wa Buraya, umuyobozi wa OMS kuri uwo mugabane Hans Klug yavuze ejo ku munsi wa 4 ko ibitigiri by'abantu bashasha bandura COVID-19 byagabanutse bishimishije mu ndwi iheze ku nshuro ya mbere mu mezi abiri. Klug yavuze ko abinjizwa ibitaro hamwe n'abafa bagabanutse mu ndwi iheze, ariko aragabisha ko uwo mugero ukiri ntambamyi kuko abandura bakiri benshi mu bindi bice. Yavuze ko ukwitwararika amagara ku bantu, ingingo zo kwirinda kwandura hamwe no kwicandagisha ari byo bizohagarika uwo mugera. Yemeza kandi ko gucandaga imigwi y'abantu bafise amagara make hamwe n'abakora mu buvuzi byatumye ibyo bitigiri by'abapfa bigabanuka.
Urakoze hano yizibigira imana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yasubitse isomwa ry'urubanza rwa Bernard Munyagishari uregwa ibyaha bya genocide byakorewe mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Munyagishari yagejejwe mu Rwanda mu mwaka wa 2013 avangwa arusha muri Tanzania. Mugenzi wacu Eric bagira ubuse yari mu rukiko. Eric wiriweho.
Wiriweho neza Venuste.
Kuki urubanza rwa Munyagishari rwasubitswe?
Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire asubitse isomwa ry'icyemezo cy'urubanza rwa Bwana Bernard Munyagishari, atangaje ko kubera uburebure bwa dosiye atabashije kurwandika rwose ngo rurangire arwimuriye ku yindi tariki.
Urwo rubanza rwari rugeze ku ruhe rwego ruburanishwa?
Genuste n'urubanza rugeze ku rwego rw'ubujurire. Tukabwira abakurikira radio ijwi rya Amerika ko ku rwego rwa mbere Bernard Munyagishari urukiko rukuru rwari rwaramukatiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide akekwaho ko yakoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kuri uru rwego rero ku rwego rw'ubujurire Bernard Munyagishari n'ubushinjacyaha habayeho icyo kumvikana. Bernard Munyagishari yemeye ibyaha byose uretse icyaha cyo gufata abagore ku ngufu, ariko noneho hanemeranywaho ko hagati ye n'ubushinjacyaha habaho kugabanyirizwa ibihano bikava ku gifungo cy'ubuzima bwe bwose ahubwo bikajya ku bw'ubushinjacyaha ku myaka 25 nk'uko amategeko abiteganya. Gusa nanone ubushinjacyaha Munyagishari n'ubwunganizi bo bakavuga ko kuva yaremeye ibyo byaha hajyaho igihano kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 15 y'igifungo.
ubwo bwumvikane hagati y'urega n'uregwa burasanzwe mu nkiko z'u Rwanda.
Venuste nakubwira ko nkurikije inshuro nagiye nkurikirana izimanza zaba iza genocide ndetse n'izindi zisanzwe wenda mu zindi nzego, nakubwira ko ni gake wakumva ubushinjacyaha bwumvikanye n'uregwa. Nahakubwira ko kuri urubanza rwa Bernard Munyagishari uko kumvikana akemera ko yakoze ibyaha bya genocide akaba noneho yahajyaho kugabanya irizwa ibihano, yarafungiwe muri gereza iri ku rwego mpuzamahanga ya Mpanga mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza, ariko kubera ko yari n'izindi mfungwa zirimo ba Leo Mugesera n'abandi bagiye bavanwa hanze barimo ba Emmanuel Mbarushimana wabanywe za Denmark, avuga ko bamurebye nabi bangombwa ko bamwimurira gereza kugeza ubu ngubu afungiwe hano i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali muri gereza ya Mageragere.
Eric, twibutse mu magambo make, Bernard Munyagishari ni muntu ki?
Bernard Munyagishari navuga ko ari nimero ya kabiri mu beoherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda iyarusha muri Tanzania kugira ngo baze kuburanishirizwa mu Rwanda, ni nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi. Wajya rero kuri Bernard Munyagishari aregwa ko yari vice perezida w'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi, ari naho aregwa ko yakoreye ibyaha bya genocide. Aregwa cyane ahazwi nka komine Rouge, bahise komine Rouge kubera ko ngo hari umubare munini w'abatutsi bagiye bahajyanwa bakayicirwa, ngo hari icyobo ibyo ngibyo yari hakanaga ku rwego rwa mbere, ariko kugeza kuri ubu ngubu arabyemera.
Eric bagira ubusa munyamakuru Ijwi rya Amerika, ndagushimiye cyane.
Ndagushimye nanjye Venuste.
Tukiri ku Rwanda, urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi be rwakomeje kuburanishwa kuri uyu wa kane. Ubushinjacyaha bwarangije igikorwa cyo kubashinja uko ari 21 abaregwa bahawe umwanya wo kwiregura. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yari mu rukiko.
Sengimana Heremane wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Kariste Sankara na Colonel Nizeyimana Marke wahoze ari mu ngabo za FRN nibo bireguye kuri uyu wa kane. Bombo ko ari babiri bemeye ko babaye mu mutwe w'ingabo wa FRN, ariko bavuga ko batari bazi ko ari umutwe w'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko abireguye uyu munsi bagomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi bwakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe. Cyakora abireguye bavuze ko ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza uruhare rwabo rutaziguye, naho abakoze ibyaha bakabiryozwa ku giti cyabo. Buri wese yahawe umwanya wo gusobanura ku byo ashinjwa n'ubushinjacyaha. Nsengimana Heremane aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba umutwe w'iterabwoba. Uyu Nsengimana avuga ko yinjiye muri FRN mu mwaka w'2018 yinjijwemo na Kariste Nsabimana Sankara bari baziranye nyuma y'umwaka umwe gusakaza kugirwa umuvugizi wawo. Yasobanuye ko nubwo yabaye umuvugizi wa FRN ibyo yavugaga byose yabaga yabigawe n'abamukuriye wagasabwa kubitangaza gusa. Nsengimana yavuze ko nta hantu yahuriraga n'abayobozi ba FRN ndetse ko na Rusesabagina atigeze amubona cyangwa se ngo amuvugishe, kuko we n'abaperezida bagenzi be bagiraga inama bahuriragamo abandi batabizi. Mu magambo ye yagize ati, ntibashakaga ko ibintu byabo bimenywa na bose. Nge nari umuntu usanzwe ntawo nahuriye na Rusesabagina ndetse nta na nimero ye ya telefoni nari mfite. Uwunganira Nsengimana Heremane Maitre Rugero Jean asobanura ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba umukiriya wakurikiranyweho, yavuze ko amasezerano yabaye mu kurema MRCD biterekana uruhare na rumwe rw'umukiriya we. Ati, ntaho byerekana ko Nsengimana yabaye umunyamuryango wawo. Turagaragaza ko inyandiko zerekana abanyamuryango b'uyu mutwe nta Nsengimana urimo, bityo yasabye urukiko ko rwazemeza ko yunganira atigeze aba muri MRCD. Umusirikare wari ufite ipeti rya Colonel Nizeyimana Marke nawe yahawe umwanya araburana kuri uyu wa kane, washinjwa ibyaha 9 akaba yarafatiwe mu ngabo za FRN afite ipeti rya Colonel, nawe ahakana ibyaha ahubwo akaba asanga atarakwiriye kuba afunzwe. Yavuze ko itegeko riteganya ko abahozi mu bacengezi batagezwa mu bucamanza ahubwo bajyanwa mu ngando bazisoza bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ibyaha akurikiranyweho birimo ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba, ubwicanyi bwabereye Nyabimata n'ibyo gusahura abaturage byose arabihakana. Colonel Nizeyimana yavuze ko nta gikorwa cy'iterabwoba yakoze ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Congo. Yagize ati, sinigeze ntanga amabwiriza muri ibyo bikorwa by'iterabwoba kugeza ngeze mu Rwanda nibwo namenye ko FRN ari umutwe w'iterabwoba. Colonel Nizeyimana Marc yavuze ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba bashinjwa nacyo atakemera. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko uyu yahoze ari mu bayobozi bakuru ba FRN ari nayo yoherezaga abarwanyi benshi mu bagabye ibitero mu Rwanda. Colonel Nizeyimana yavuze ko icyaha ari gatozi ku buryo bagabye ibitero muri Nyabimata n'ababishyigikiye babibazwa ndetse n'abibye abaturage bakabikurikiranwaho. Colonel Nizeyimana yavuze ko atemera icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi n'igikorwa cy'iterabwoba. Nyuma yo kwisobanura kw'aba baregwa babiri, hasigaye urutonde rw'abaregwa 17 batarahabwa umwanya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Twongereho ko abaturage bamwe bo mu gace ka Kanembwe gaherereye mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga ko ikibazo cy'amazi adahagije kibabangamiye bikomeye, cyane cyane muri ako gace gatuwemo n'abaturage barenga 4,500. Inkuru irambuye Jean Baptiste Ndabananiye.
Nko kuri metero 500 mvuye ku ngo mpingutseho bwa mbere nkinjira muri ako gace, hasanze imwe muri zo robine ebyiri. Ndahabona amajerekani atondekanyije, ngenekereje ni nka 200. Aya majerekani ategereje kuvomerwamo amazi. Hari abahagera basanga bimeze gutya bagahitamo kwigendera, nk'uko bisobanurwa na Husina uzaba umwana. Usibye no kuba abagana izo robine baba benshi cyane, bamwe bagahitamo kwigendera, uzaba umwana avuga ko izo robine zimara igihe kirekire nta mazi zifite. Musanze hafi y'iyi robine acuruza.
Hari nka robine ubumva ngo baravomesha n'iminsi ibiri igashira amazi ataraza, cyangwa amazi akazaza nka nyuma y'icyumweru, urumva nawe tugahangayika tujya gushakisha amazi. Ubwo icyo gihe ufata umwanya ukirirwa ushakisha amazi kure cyane, buri munsi biraba. N'ubu ngubu dore nta mazi ahari.
Nsanze uri gucuruza.
Ye, mu kanyenda mbere kanjye gushaka amazi, kandi niko kuri. Ukurikije n'abantu batuye muri iyi centre ni benshi cyane, robine ebyiri ntacyo zivuze pe.
Uzaba umwana avuga ko bajya gushakira amazi ku birometero bigera ku 10 bavuye muri aka gace. Yongeraho ko bamara amasaha agera kuri 5 bataragaruka mu rugo. Faustin Nduhirabandi nawe yemeranya n'uzaba umwana, akongera ko ikibazo kibakomerera kurushaho mu gihe kimeye.
Ndago tubona amazi cyane mu buryo bwose bushokana rimwe na rimwe ngo mu cyumweru umuntu yabonamo kabiri cy'agatatu. Bizi tubona amazi cyane cyane igihe cy'imvura, amazi y'ibigega. Nuvuga ngo abantu bage baragura ibigega nibo tujya kugura ya amazi.
Ijerekani bayi bagurisha ngahe?
Amafaranga inoti y'ijana. Ibigega byashize amazi ikibazo kiraboneka. Cyane cyane tugeze mu ndangiro zo kwa gatandatu kugeza ngo mu kwa cyenda mu kwa cumi gutya. Amazi gabura mu buryo bwose bushoboka. Impamvu bitugora amazi yabuze abadafite ubushobozi bwo gutereza abo bantu ngo babazanire amazi, rukumva ikibazo kwe cyabonetse bakajya kubashaka amazi ariho nk'ibirometero ng'icumi amazi gari.
Ijerekani ikuzanira kurangahe?
300 cya 200 yabona ni bakeya.
Nduhira abandi amaze kuvuga ko kubona amazi bibagora kurushaho mu gihe cy'iki, ko umuntu yishyura umuvomera amafaranga 300 ku ijerekani. Yongeraho ko ari abantu bake bafite ubwo bushobozi bwo kwishyura ayo mafaranga. Akimana Hamadi Innocent ashimangira ibyo Nduhira abandi n'uza umwana bavuze.
Ababona ubushobozi ni 15% nibo bagira ubushobozi bwo kugura ayo mazi. Mu kibazo cy'amazi ni umugogoro, kubera ko buri muntu wese abakeneye amazi. Amazi nibwo buzima busanzwe. Nyine ubwo uriyaranje ugashakisha aho waje gushaka amazi, nawe urumva mu birometero 10 amasaha ukoresha. Amasaha 4.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Anonsiyata Tuyisenge arahumuriza aba baturage ko iki kibazo kigiye gukemuka mu gihe kitarambiranye, nubwo atabasha kukerura.
Ngira ngo ikibazo cy'amazi mu karere kose ka Rubavu cyangwa mu gihugu, cyane cyane mu mijyi ya kabiri ku mujyi wa Kigali, gisa naho kigiye gukemuka. Dufite ibigega bigera muri 3 byubatswe mu murenge n'imiyoboro barimo kuyikora, kandi bari hafi kurangiza. Dufite icyizere rero ko mu minsi mike ikibazo cy'amazi kizaba cyakemutse mu karere kacu ka Rubavu. Ntabwo navugira abasake ko niyo ishinzwe kutugezaho amazi, ariko mugeze aho bari kubaka imiyoboro hariya mu Gihira bari hafi kubirangiza rwose. Dufite icyizere ko mu minsi mike biraba byarangiye, kugira ngo bari batujeje ko uyu mwaka uzarangira abaturage bacu bose bafite amazi.
Abantu batuye muri Kanembwe n'abari batuye ku musozi wose wa Rubavu uri mu mujyi wa Gisenyi bahakuwe ahagana mu kwezi kwa kane muri 2010. Bahavanwe kubera ko uyu musozi wemeje gukora amanegeka ku buryo nta muntu ukwiye kuwuturaho. Muri aba banyakanembwe barenga gato 4,520 harimo abandi bagiye baza kuhigurira ibibanza bakahatura. Ni ukuvuga ko bamaze imyaka 11 nta mazi ahagije bafite. Tuyisenge asobanura ko kuba abantu bamara igihe kingana gutya nta mazi ahagije bafite biterwa n'amikoro igihugu gifite. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Rubavu mu burengerazuba.
Ijwi rya Amerika, uruwa mbere, uruwa mbere,
mu Burundi kuri wa gatanu ishyirahamwe Parsem rikorera mu rwego rwo kurwanya ruswa no gusesagura umutungo wa leta riratanga intwererano y'ukuntu ubukungu bwazahurwa cyane cyane ku byakorwa na leta kugira ngo umutungo wiyongere. Ikigega mpuzamahanga FMI giherutse gushyira u Burundi ku mwanya wa nyuma mu bihugu bikennye ku isi nyuma y'ubushakashatsi icyo kigega cyakoze mu mwaka ushize. Tukiri ku Burundi, inama nshingamategeko iherutse gutora itegeko rishesha urukiko n'igipolisi kabuhariwe mu kurwanya ruswa, la cour et la brigade anticorruption. Ministre w'ubutabera yasobanuye ko ibyari bisanzwe bikorwa n'izo nzego bigiye mu maboko y'inkiko na za parike zo mu gihugu hose. Amashyirahamwe arwanya ruswa aramagana icyo cyemezo. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Ububasha bw'inzego zibiri karuhariwe mu kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bwashezwe mu masentare n'amaparike atandukanye mu gihugu. Imbere y'abashingamateka batoye iryo tegeko kuri uyu wa gatatu, umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yarasiguye akarusho ko gufuta sentare ijejwe kurwanya ibiturire n'igipolisi kidasanzwe byahora bikorana.
Umuntu wese ariko arakurikiranwa ucaha kijanye n'igiturire zobanza bikabasesa kuko ubundi bwo urubanza rwaza gucika agacarondera ngena kumbwisha ya matungo yarafise bigaragaye neza yuko yanyuruje itunga ry'igihugu leta yisubiza ivyayo cyangwa yari igiturire ca muntu. Ivyo bintu bibanze bisubitswe neza.
Nao biru uko isha mejigenga Oricom jishinze kugwanyi biturile nisesa gugwa jama tungu ya leta libonako ifutu kwa jizo nzego zibiri rijegu suwizi nyumo mugambi wa kugwanya ibiturile. Gabriel Fichiri atwara Oricom.
Ivyorero mwishano Oricom dufata kwa rugu suwiri nyuma chane mubujo bu kugwanyi biturile kuko bihonyanga itegeko ryo kugwanya igiturire ku isi hamwe n'amasezerano ya Afrika yo kugwanya igiturire yose akaba yashizwe kuri u Burundi. Kubona rero abasuma ari bubatsinze twebwe tubona yuko ibi bintu bizogirira ingaruka mbi igihugu mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye na demokrasi, mu bijanye n'atakazi na muntu, mu bijanye no gukomera kw'inzego. Tukipfuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo izinzego naho zari bikanganyoni izisubiremo.
Na bamwe mu bashingamateka baratewa makenga niyo ngendo shasha yo kugwanya ibiturire bagasaba ko byo kwitonderwa.
Nta muntu ndabona yinjiye mu mabanga babwira ati erekana itungo ufise mbega yotubwira ubuhinga bushasha azanye mu byukuri kingenye bizoboneka yuko iritunga fise ari rya leta kandi igihe yinjira atakintu kimwe yerekanye.
Aha ishirame oliko militerera ko abategetsi bose bo kwerekana amatungo bafise imbere yo kuja mu mabanga y'igihugu.
Ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe vyukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro ico mutwita mu gifaransa arishisma irisite. Ikigira kabiri nuko baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa. Bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa la distribution des ressources.
Yamara umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi arizeza ko ingendo nshasha yo kugwanya igiturire ahubwo ari izotuma amatungo ya leta acungegwa neza. Avuga ko mu masentare yose hazoshigwaho umugwi ujejwe ico gisata.
Ubu ni ukuvuga ngo leta igiye guhagurukira guhana aba bantu rero barya ibiturire bakaba bari bajejwe no kubigwanya ntibarengeye amategeko nabo nyene bazohagurukirwa kandi bahanwa kugira umuntu barinde bajya kuraba amatungo yiwe bati mbe basha yoba yari yarayashikirije imbere y'uko ajya mu mabanga. Nuko haba hamaze kuboneka bati urya muntu bimeze gute ariko arakurikiranwa.
inyuma y'izo nsiguro z'umushikiranganje w'ubutungane inama nshingamateka yaciye itora iryo tegeko idahiga imanze
kwishima tukishimiza kuri iki kintu gikorwa cy'iteka baritose kugira ngo baritore rimeze neza baritore ijana ku ijana
mu karere ka Afurika y'ubuseruko Burundi nico gihugu ca mbere kirangwamo ibiturire byinshi nk'uko byerekanwa n'ikigo kigwanya ibiturire ku isi Transparency International iki gihugu ni nacho ca mbere gifuse sentare n'igipolisi bidasanzwe bigwanya ibiturire mu karere ka EAC ni mu gihe amatohoza aheruka gukogwa nibanki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi FMI yerekana ko Burundi buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye ku isi cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Abarundi bari mu nkambi ya gateganyo ya Kavinzira mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa kane bakoze imyigaragambyo bari nubira kudahabwa imfashanyo ihagije bakifuza ko basubizwa mu gihugu cyabo inkuru rambuye Vedaste Ngabo
Izi mpuzi ziganjemo izimaze amezi atatu zivuye mu nkambi ya Rusenda murongwe ndetse n'izimaze iminsi muri nkambi ya gateganyo ya Kavinzira aho zikambitse ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi zabwijwe ijya Amerika impamvu yatumye zikora imyigaragambyo
twebwe igituma twaje mu myigaragambyo hano nuko tumaze amezi arenga 3 bamwe bamwe ngahaturi mu Kavimvira batwara abagenzi bacu abandi nabo baduhindwa dututwara mugo batuzaniye ko yandi makomva arenga yo mu Rusenda nubavuga yuko bakimena abandi tukigorenga twebwe niba tugaburira Awo muri sinda bo barabagaburira bakuvuga tubabaje twakwiye kumuta dutwara abandi bageze bacu baducako bavuga ati mwebwe ntimuzwi muzogumira hanyene nime mwizanye
naho Imana Kevin na Manira Kiza Dieudonné barakumupaka ahari zimpunzi z'abarundi zifuza gusubira mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko hasere na leta ya Kongo byari bikwiriye guhagurukira ikibazo cyabo bagatahukanwa kuko bugarijwe n'inzara
ubwo bugari bwabo ntabwo turonka ayo manjegeri yabo ntabyo turonka twiyunguruje ngo tugiye guhiga akaraka cyo cyadufatwa tugapfungwa abandi tugakubitwa abamama bagafatwa ku nguvu none nako karaka kamagaravio bene ko bahakanye ngo kamani mafuniko kamani mafuriko ibyabaye byayo ngo turiko turonona amazingira yabo rero twebwe icyiyumviro twafashe nk'abantu twafashe ikibazo cyuko twoza tugahunguka tugataha tugasubira iwacu mu Burundi yo twavuye tukagenda gupfuma dutesekera iyo
kubera nshaka gutaha kubera ubuzima bwo mu ikambi bwaratunaniye twideparashe tugashika hano mu kigo bari ko baratubwira ko bagire batujabukane Burundi tumaze kuhashika twasanze batanga amafaranga kugira bajabugwa abo bantu twebwe rero ducatura yabura tumaze kwibura abacu baciye baducako amakomba shika 5 yose araheza ducako kugira dufungure tuja mu igaravie kwikorera igaravie dukorera amahera ijana ijana nita twejeole ikintu nipfuze leta yacu y'u Burundi ni leta mvye yireta nkoze ndasaba yuko leta y'u Burundi yo dufasha idukura hano ku mpaka twamaze kuza n'abana bariko baradupfira ko ninza badufashe natwe batujane mu gihugu cacu cy'u Burundi kubera aya magogo turayarambi
Niyozima Pascal nawo amaze amezi atatavuye mu nkambi ya Murongo ariko buryo atahukanwa
ubuzima tubayeho twebwe nta buzima dufite hajya niko twahaje batubwiye abantu batujana mugabo usosige kurondera ratio we baragufata bakagufunga atashuzira na kimwe hama abaje rero bavuye mbazanwe n'amabato bagashaba abandi bakabaribo bagenda natwe dufite dusa amafomo kandi twatwandike ngo tugende kama batubwira ngo mwarezanye nubasabe ngo irasi ngo baragwirasiyo oya nibaguha nikintu nakimwe we kuva kumazi kuri byose nta nakimwe baguha
kubera
ngo warizanye ushaka gutaha iwanu no gutaha ntutahe
umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bwana Domenico Kaleko avuga yuko impamvu badacura izi impunzi zakoze imyigaragambyo Aruko zitujuje bisabwa kugira ngo zibe zasubizwa I Burundi kuko muri zimpunzi hari zivanye mu nkambi ya Rusenda n'ya Murongwe zikaza gungukira mu Kavimvira muri iyi minsi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi hamwe na se bivuga yuko birwungura impunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zini muri territoire ya Fizi Vedaste Ngabo kubwa radio y'ijwi rya Amerika uvira mu tarakivuye
Ahano dusoreje aya makuru hamwe na mukubili ya baru wafashije kuyabagezaho. Mbashime cyane kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abari mu nkambi ya Kintele muri Congo Brazzaville n'abari mu nkambi ya Mutendeli muri Tanzania. Ngifurije amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Laissez-moi te décrire, parce que te le dire me semble moins romantique. Cette soirée était unique, que tant d'autres existantes, c'était idiot.